Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turabahaye ikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe muri ano makuru yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya munani ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ariko twabateguriye agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagihugu baratangazwa n'ingene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yubahuka kuvuga ko basanze Urundi ari igihugu gitekanye cofatirwa kw'akarorero mu gihe cugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Evariste Ndayishimiye yaremanze ko Burundi bufatwa nk'igihugu c'akarorero muri Afrika mu kubumbatira umutekano no gutsimbataza intwaro rusangi. Hari kuri uno wa mbere avuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bigeze ubumwe bwa Afrika ya Addis Abeba muri Ethiopia muravyumva mu kanya. Abasirikare b'u Burundi nabo bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia n'abaherutse kugomborwa barasaba ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kubishuriza ibirarane vy'imishahara yabo baheraniwe amezi 11. Haravugwa inyinyurana hagati y'ishirahamwe Sojaya Satom ririko rirakora ibarabara rya Bujumbura Rumonge na leta y'u Burundi kubijanye n'imizibukiro itegerezwa guhabwa abanyagihugu mu kanya inkuru imwe kwayo kaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Uburundi ngo bufatwa nk'igihugu cy'akarorero muri Afrika mu kugarukana umutekano no gutsimbataza demokrasi. Uko niko umukuru w'igihugu yabishikirije kuri uno wa mbere aganutse avuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Ivyashikirijwe na Evariste Ndayishimiye biranegurwa ariko n'abaharanira agateka ka muntu mu Runani Force bavuga ko Uburundi butobakorero mu gihe bufise impunzi zigera ku bihumbi 300 mu bihugu bibanye. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nkurunziza.
Mu gihe yaraganutse avuye mu nama igira 35 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabwiye abamenyeshamakuru ko mu mibonano yagiranye na bagenzi we zagaragaye ko Burundi bufatwa nk'akarorero ku bijanye no kugarukana amahoro no gutsimbataza demokrasi muri Afrika.
Ku bijanye n'amahoro nyine sinoreka kuvuga yuko bashimishijwe n'intambwe Burundi bugeze ko mu bijanye no kugarukana amahoro gutsimbataza demokrasi. Mbere tukaba twarashimye ko mu byage birashikirizwa mbere banavuga bati Burundi bukwiye gufatirwa ko nk'igihugu cy'akarorero.
Ko Burundi bwoba akarorero siko bibonwa nabo mu mashyirahamwe yigenga mu Runani Force bavuga ko igihugu kitoba akarorero mu gihe kirangwamwo itotezwa ry'agateka ka muntu harimwo no kwangaza Abarundi bagera ku bihumbi 300 bacumbitse mu bihugu bibanye bikavugwa na Vitale Nshimirimana arongoye Force.
Burundi ntigishobora kuba igihugu gifatwa yuko ari akarorero kuko mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 birazwi yuko ari igihugu kirimwo itotezwa ry'agateka kazi na muntu aho Abarundi ndiri bamaze kuhasiga ubuzima abandi bakaburirwa igufa abatari bake bakangazwa. Igihugu rero ntigishobora kuvuga yuko kiri akarorero mu mahoro n'umutekano mu gihe gifise impunzi zirenga 200,000 to 300,000. Igihugu cy'u Burundi ntigishobora kuvuga ko ari akarorero mu gihe Abarundi cabagize imbohe kikababuza imigenderanire n'ibihugu bibanyi.
Iyo nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika yamaze iminsi ibiri Addis Abeba muri Ethiopia. Evariste Ndayishimiye ayitavye ubwa mbere inyuma y'aho umuhisi Petero Nkurunziza yasubiriye atigeze yitaba na rimwe iyo nama mu myaka 5 yamaze ku butegetsi mu kiringo ciwe kigira 3.
Arakoze Diane Nkurunziza. Amwe mu majambo yarayashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuye mu nama y'ubumwe bwa Afrika aratangaje akabamwe n'ububeshi bivugwa n'abanyagihugu bavugiye kuri mikro ya radio Inzamba. Bari bazingene yobahuka kuvuga ko basanze Burundi ari igihugu gitekanye cofatirwa ko akarorero mu gihe cugarijwe n'ingorane zitandukanye nk'igiturire, ubukene n'ubwicanyi. Barerekana ko ivyo atari binyegezwa kuwishikiye aho bibera. Tubumvirize.
Ni imvugo ziha icizero abari mu Burundi n'abari mu mahanga.
akemeza yuko cyukuri mu gihugu cy'u Burundi umutekano arya nawe ariko atiye bagije yuko abantu bamuruzwa abantu babugirengero abantu bafungirwa ubusa abantu bakabarizwa igufa kubera ibyiyumviro byabo nyine cyuhe mukuru w'igihugu arakwiye kuzarashikiriza imvugo by'ukuri n'umuntu ari umukuru w'igihugu abone ibintu kuri bineze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko uri kuraraba igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu bukene butagirizi
cyukuri kirango abo bantu bakoze ibyiga bagasanga Burundi bafata akarorero ndadaye uko batashye kuri kirwarare ibibera ku rubuga kuko rabyo bwicanye bubera ngaha mu gihugu karaba nyine abarundi babayeho nabi tubaye tutavuga tubashatunga kicwa urabyo ibiziga bitogwa igihe ibiciro biduga by'ukuri twasaba ko abantu bashaka kuri tere bagashya ku rubuga ngaha mu Burundi wacu bwawe babyirabire
ndadaye uko umukuru w'igihugu cyavuga kaza bonda neza gena wanyakiwa kubabayeho ushemele mungano kuraho hari hakata kakachiro kama farangaba rundi hari eduza kili chilo lita sekurite hari kiturile kita sekurite hari chotu ita hoveni ndi vtiwele mawurundi ili hazi tela isu linyuma hari inzara itzura inzara nina objeta kwari okwiti ya dika
inzara izu inzara ilichiro lila duga kurishakiye yari kubaka kubunga ivyo mugi hazi yuko igihugu cyacu abantu bagoma bagihunga abona yuko yagiye hirya no hino mu gihugu abanyagihugu bishwe n'inzara hanyuma razi abafungwa abapolitike akasa n'ibyo bagize n'ibyabaye nibo rero kujya gice nk'abantu bapfuye bagatokombera kandi bategeza gukingirwa nyamwe nyine umuntu yashitse ku gihugu adaraye hanze akararamerewe neza cyangwa abantu bose baramerewe neza
Agateka kazina muntu kabandanije gusinzikara kuva Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi gushika muri kino gihe ivyo tubisanga mu cegeranyo cashizwa habona kuri uyu wa kabiri n'ishiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch muri ico cegeranyo iyo shirahamwe gerekana neza ko Evariste Ndayishimiye yabandanije ingendo ya Petero Nkurunziza y'uguhonyanga agateka ka kiremwa muntu mu kwica no kunyuruza uwo wese yikekwa ko atavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD ibiri muri ico cegeranyo na Jean-Marie Ndabashinze
nkuko biri muri ico cegeranyo ca Human Rights Watch kuva Evariste Ndayishimiye arahiye akarongora Burundi inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Petero Nkurunziza Human Rights Watch ifata nk'uwakoresha igikenye mu ntwaro yiwe Ndayishimiye ngo yari yiyemeje kunywanisha abarundi no kubahiza amahoro n'ubutungane kuri bose ariko nkuko Human Rights Watch bandanya ibivuga umwaka n'igice uraheze intwaro ya Evariste Ndayishimiye ibandanya gukurikiza iragi rya Petero Nkurunziza byo gusinzikaza agateka ka kiremwa muntu ubwo butegetsi bwiwe bwaraboreje igufa burafunga bwongera burica abantu bose bikekwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nkuko bigaragara amakuru yahawe amashyirahamwe ahanira agateka ka zina muntu mu Burundi abantu amajana n'amajana barishwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye benshi muri bo bakaba bishwe n'inzego za gisirikare iz'igipolisi abo mu rwego rw'iperereza hamwe na wa mugwi onifata nk'uw'inkora barawimbonera kure ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch rikavuga ko ryaronse amakuru yo kwizera avuga ko abantu bagandagurwa bunyamaswa hamwe n'abandi bantu bakoregwa amabi yo kuborezwa igufa akarorero gatangwa na Human Rights Watch mu ntara ya Cibitoki abanyagihugu baho bavuga ko badasiba kubona abantu bicwa abandi bakabarizwa igufa bagizwa gukorana n'imigwi irwanya leta y'u Burundi iva mu gihugu kibanyi cya Congo abanyagihugu bakavuga ko amezi 18 aheze babonye ibiziga bitari bike bitogwa mu ruzi rusizi rugabura u Burundi na Congo Human Rights Watch kavuga ko ibyo biziga byinshi bica bihambwa byihuta n'abategetsi atana matohoza arinze kuba ariko kuri ayo mabi yose nkuko bivugwa na Human Rights Watch leta zunze ubumwe za Amerika n'umwe bwa Burayi ngo buriko bushaka gucudika na leta y'u Burundi mu kwezi kwa munyonyo ubutegetsi bwa Joe Biden bwarakuyeho ibihano byari byafatiwe u Burundi n'ubutegetsi bwa Barack Obama muri gitugutu naho umwe bwa Burayi bwavuze ko naho bugumije ibihano kuri bamwe mu barongoye u Burundi ariko ko bashaka gusubira guha imfashanyo igihugu c'u Burundi ishyirahamwe Human Rights Watch mu cegeranyo cabo bakabona ko izo ngingo zije guha inguvu leta Varisito Ndayishimiye mu kwica abanyagihugu babo no guhohotera abantu bose bitwa ko batavuga rumwe na leta. Human Rights Watch ivuga kandi ko leta Evariste Ndayishimiye mu kuburabuza batavuga rumwe na leta iwe yaciriye imanza za ngondagonde yongera isohora imitahe ihagarika abahanira agateka kazi na muntu hamwe n'abamenyeshamakuru bataye barahunga. Muri ico cegeranyo Human Rights Watch sozera isaba leta z'umwe za Amerika n'umwe bwa Buraya kugondoza Uburundi nyabuna kugira ngo burekure abanyororo bose bapfunzwe kukarenganyo hamwe n'uharanira gatya kazi na muntu Tony Germain Nkina. Iyo leta kandi isabwa gufuta imanza za ngondagonde yaciriye abaharanira gatya kazi na muntu be no gukuraho imitahe yose yashinzwe kwamenyesha makuru bahunze igihugu.
Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi yaragenywe n'inama ya 35 y'abakuru b'ibihugu z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika iyo kuwa 5/6 Ruhuma kuje mu nama y'inararibonye z'iryo shirahamwe. Ndayizeye amenyesha ko bafise akazi gakomeye ko guhanura ahari ibibazo kugira borohereze akazi abakuru b'ibihugu. Ashimira Burundi ko bwatanze izina ryiwe kugira je muri uwo mugwi mukurikira.
Kubwanje cyerekana ko bafitiye icizere. Ica kabiri nuko ubutumwa ngiye kurangura so ubutumwa buraba Burundi bw'umwihariko ngiye gukorana n'abandi bari basanzwe bahari ngira ngo n'abandi bashobora kuza ari bashasha ntazi ariko tuzoba turiko turakorera ibihugu bya Afrika. Ndibaza ko muri iki gihe uravye Burundi uko bumeze ukaraba n'ibindi bihugu byo muri Afrika ukuntu bimeze Burundi sibwo bwihutirwa cyane cyane muri iki gihe kugira ngo ushobore gufashwa tori inyishu ibibazo by'ibyo bihugu. Urabona nk'ibiriko biraba muri za Burkina Faso, ibiriko biraba muri za Guinea Bissau, ibiriko biraba muri Mali n'ibibazo bikomeye cyane bijanye n'amakudeta. Ndibaza yuko intumbero nyamukuru ari muri ibyo bice naho ntaraje ngo ndabirebe. Hariho rero n'ibindi bibazo bidaturuka gusa ku makudeta bishobora gutuma bene ibyo bintu bishika. Akazi kacu rero ni kubikurikirana kugira ngo ahubwo dushobore gufata ingingo dufashe abakuru b'ibihugu bya Afrika gufata ingingo zotuma ibyo bidashika.
Yari Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Uburundi. Tumira mate mukanya amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Aka ni akamo ka Radio Inzamba, agateka kawe.
Igipolisi mu ntara ya Kayanza cara igifashe mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kabiri umugabo yitwa Prosper Nezegwe w'imyaka 24. Uwo nawe akagirizwa icaha cyo kuba ku mutaga wo ku munsi w'Imana uheze yaragandaguye yongera arahamba umusore yarazwi ku izina rya Henovandi kuriyo w'imyaka 23 yaramwunguruje ku ipikipiki. Akaba yaramushikanye muhiriwe ku musozi Kivuruga wo muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza nyene mu gihe yaramukuye mu gisagara ca Kayanza. Ico gihe akaba yari yaciye atungwa nayo yameze. Uwo yagirizwa ubwo bwicanyi akaba yarayafatiwe ku musozi Gwegura wo muri komine Muruta n'intara ya Kayanza nyene. Mu gipolisi bakamenyesha ko ariko arakoregwa dosiye agashobora umwanya uwo ari wo wose kurengukishwa mu ntahe y'imanza zikibiriraho. Imidogo ni myinshi mu basirikare b'u Burundi bari canke abaherutse kugomborwa bava mu gihugu ca Somalia bose hamwe baheraniwe amezi 11 bavuga ko batewe amakenge no kubona abaro barongoye mu gisirikare atakintu na kimwe bavuga coba caratumye agahembo kabo gateba basabishira hamwe y'umwe bwa Afrika kubishuriza amafaranga babiri yakuya inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Ibyo birarana by'amezi 11 bigaburirwa abasirikare uko bagiye baragenda mu gihugu cha Somalia n'ingere bagiye baragomborwa. Abasirikare bagombowe bwa mbere ni batayo 55 na 56 bani w'amezi abiri arenga kuko bagombowe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze w'ibihumbi 2021. Abaheraniwe amezi asa nayangana n'abasirikare bakiri muri Somalia bagiye mu kwezi kwa Munyonyo na Kigarama mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 bo muri bataya 62 na 63 ya Misom kuko nabo baheraniwe amezi abiri arenga. Aho muri bataya 60 na 61 bagiye mu kwezi kwa gatanu baheraniwe amezi indwi arenga iminsi mikeya. Abo kuva bageze muri Somalia mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze bakaba batarigere baronswa agahembo kabo. Abasirikare bo muri bataya 57 na 58 za Misom bagomboye muri Munyonyo na Kigarama mu mwaka uheze baheraniwe amafaranga ari hagati y'amezi indwi n'amezi 8 bivanye n'ingene bagiye baragomborwa. Abasirikare bose b'Abarundi bari muri contingent ya Misom babazwa no kubona ibiro bikuru by'igisirikare canke abarongoye contingent aceco barigera bababwira ku bijanye n'ibyo birarane by'agahembo kabo ka Misom.
Hagati y'amezi indwi n'inusu n'amezi 8 nabagiye mu kwezi kwa gatanu baheraniwe amezi indwi n'iminsi, hanyuma rero nabo bagiye muri novembre desembre baheraniwe amezi abiri nibara
basaba umugwi w'amahoro n'umutekano w'ubumwe bwa Afrika kubishuriza agahembo kabo. Uruganda rwa radio Inzamba gato yakawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone General de Brigade Barandereka arongoye contingent y'abasirikare b'Abarundi co kimwe na Colonel Floribert Biyereke avugira iyo sekere c'u Burundi ngo bagire ico bavuze kuri iyo myidogo y'abasirikare b'Abarundi bari canke bahoze muri contingent amiso. Twamesha ko bitekanijwe ko Amisom itangura kugabanya abasirikare gushaka ku 8 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022.
George Nimenya tumushimire ibikorwa byo gukora igice cibarabara ry'igihugu rigira gatatu Bujumbura Rumonge bisa n'ibyahagaze biturutse ku kunyinyurana hagati y'ishirahamwe Sojaya Sato Amriko rirakora iryo barabara na leta kubijanye n'imizibukiro itegerezwa gutangwa nk'uko amakuru avaho mu Rumonge avyemeza. Ibiteye impungenge abanyagihugu babona ko bashobora kunyagwa amatongo bagataha zirayoye. Idonido na Trifine Kaniwabo.
Kara karuhuko ku banyagihugu basanzwe bakoresha ibarabara Bujumbura Rumonge, ishirahamwe Sojaya Sato ryatangura ibikorwa byo kurisanura. Bakoresha iryo barabara bariruhukije kuko ibinogo byari muri iryo byatuma bahagenda umwanya muremure kandi bakaruha cyane. Ariko uwo mwizero wamaze umwanya urumara. Amakuru ava ngaho mu Rumonge avuga ko haheze hafi amezi abiri ibyo bikorwa bisa n'ibyahagaze. Uko nyinyurana hagati ya leta n'ishirahamwe Sojaya Sato niko kwatumye ibikorwa bihagarara nk'uko amakuru avaho mu Rumonge abivuga. Ayo makuru akemeza ko leta yategetse iryo shirahamwe kwagura ibarabara kugeza ku metero 6 ku ruhande rutari ubwo ku kiyaga Tanganyika. Hategereza guca hatanga imizibukiro ku bafise amazu n'amatongo muri izo metero. Mu gihe leta ariyo yategerezwa gutanga iyo mizibukiro, yoyo itegeka Sojaya Sato ko ariyo yotanga uwo muzibukiro. Ibyo iryo shirahamwe ritemera kuko ku bwayo amafaranga ryahawe ari make kandi bitigeze byumvikanwa ko.
Bafise amakenga yuko mbere bishoboka hakazokwaduka ibinogo biruta mbere ivyahahora ubwa mbere barabara ritarakugwa kuko bakuye ko igice cyari kimeze nk'igikomeye. Ubu rero amazi arashobora kuribangamira gusumbuka byahora ubwa mbere kandi hariho ibice bimwe bimwe bimaze kwibonekeza nk'ahitwa Munyaruhongo n'ahandi. Bisaba yuko hacobaho kuyinyurana hagati ya leta na Sojaya Sato nibumvikane.
Abafise amatongo muri ico gice c'imetero 6 bobo basigura ko bafise amakenga ko bashobora kutazoronswa imizibukiro barekuriwe n'amategeko hamwe hoguma kunyinyurana hagati y'izo mpande zibiri.
Abanyagihugu basanzwe dufitiye amatongo muri do metro kandatu bivugwa yuko dutegereza guhabwa umuzibukiro tutobwa mu mpano y'ibyo byose nyambari leta iduha umuzibukiro ibuduhe nyambari tuzasa tome ido utanga ibuduhe kuko nibo dutwara amatongo kuri gusa nibo dukuye barabara n'ibya bose mugabo nitwaca turebura gutya
ibikorwa byo gusanura iryo barabara ry'igihugu rigira gatatu ku gace ka Gitaza Rumonge leta y'u Burundi ikaba yasanuye iryo barabara ifashwe mu mugongo ni banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD ku mafaranga agera ku miliyoni 66 z'amadolari y'abanyamerika.
Kuri ico kibazo umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta aremeza ko ibikorwa vyo gusanura iryo barabara ry'igihugu numero ya gatatu vyahagaze mu rugendo yagize kuri iryo barabara mu mpera z'indwi iheze. Umushikiranganji Deogratias Nsanga ni umwami arahumuriza abarikoresha ko mu kiringo c'ukwezi kumwe inyishu ku kibazo c'imizibukiro kizoba cavuye mu nzira kugira ivyo bikorwa bibandanye. Reka tumutegeyome
twabonye yuko ibikorwa bitari ko biragenda neza nkuko byategerezwa kubera yuko hariho ibibazo bibiri twabonye cyo kuva mu nzira byihuta. Icyambere nuko aho bakishi barabara hakiriho ibintu bitarava mu nzira, aha twovuga ubwa mbere nk'ibintu bijanye n'inyubako ziruma barabara zikiharugwa batareza kuziharura kugira ngo imizibukiro ishobore gutangwa kuko imizibukiro yategekanijwe. Twabonye n'ibindi bikoresho byaba ibikoresho bitanga umuyaga nkuba byaba insinga zijana amajwi za bebesi n'ibindi navyo nyene bitaraheza kuva mu ibarabara mu nzira aho bitambize ya de la route. Twabonye yuko icyo gikogwa na cyane cyane cyo guharura imizibukiro twabonye yuko akwiye kongerezwa abakozi bo muri cya kigwa RB kugira bashireho umugwi munini ukwiye icyo gikogwa nko mu kiringo kitaba kirenze ukwezi kumwe bakaba bagihejeje kugira ngo bene amatongo n'amatungo bashobore gutunganirizwa.
Naho ibiciro by'igitoro byadugijwe mu ntara zose z'igihugu bukene bw'igitoro burabandanye kwibonekeza mu ntara ya Makamba, ivyo bigatuma amatike yo kwiyunguruza aduzwa ku giciro cy'umurengera nkuko amakuru dukura muri iyo ntara bivuga. Iryo kena ry'igitoro rituma amashirahamwe yunguruza abantu ahomba cyane ngo kuko abandanya ahemba abakozi batariko barakora. Ido Nido na Beniax Rakana.
Nkuko bivugwa n'abiyunguruza abagendesha imiduga hamwe n'abadandaza igitoro, kuva igiciro cy'ibitoro kidugijwe ngo nta n'imari irangwa mu masitasiyo atandukanye ariko umugwa mukuru w'intara ya Makamba hamwe no mu micungararo yaho. Abagendesha imiduga hamwe n'amapikipiki ubu batari bake bakaba bahavuye bahagarika akazi kubera kubura ibitoro. Ivyo bikaba biri uko mbere no ku miduga y'amashirahamwe yunguruza abantu bita amajansi ngo akaba yaragabanije ingendo yahora agira ku munsi kubera ingorane zo kubura ibitoro zimwe mbere ngo akaba ari naho byanka zigakora rimwe ku munsi. Ivyo ngo biraheza bikabateranya n'abakiriya babo kuko niyo bagiye gusaba kugura itike batabaha amasaha bifuza kuko bataba bazi ko bagenda. Abagize Imana bakumva iyo kiri ngo baragira ibirometero n'ibindi bakaja kukirondera, ariko nahone ngo kenshi hari aho kibaherera ko badashikiwe kuko kiba kiriko kironderwa na benshi. Bamwe mu bagendesha imiduga bamenyesha ko no ku gitoro cha magendu bahora bikora ko ku miduga mito mito n'amapikipiki ubu ngo ntawe ukigikubita ijisho kuko naho cabuze kuva kidugijwe ngo naduke tubonetse tugurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi umunani ku iritiro. Iryo kena ry'igitoro rikaba ryatumye imodoka zidakorera mu majanse ziduza igiciro kuva ku 111 byahora bitangwa baduza ku 115 canke arenga. Ingendo ntonto zo ibiciro bikaba byikuvyemo kabiri canke gatatu ku miduga hamwe n'amapikipiki. Abagumije igiciro cahahora akaba ari abakorera mu majanse naho nabone iyo baro sigitoro babikora bidoga ko bahagirira uruhombo rukomeye. Ayo majansi yo kunguruza abantu ari ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba akavuga ko ingendo yagira ku munsi yazigabanije gose aho hari n'inzu usanga zasibye burundu kubera kubura igitoro. Ibyo rero ngo bibateranya n'abakiriya bakagira n'uruhombo kuko naho badakora abakozi bo baguma bahembwa. Abo bose bakavuga ko badatahura iryo kena ry'igitoro mu gihe kuva muri kahise ariryo rya mbere kidugijwe amafaranga menshi. Ubuzi butandukanye rero bwabo bwa leta canka genga ngo buriko bukogwa nabi cyane kubera bataronka uburyo bwo kwiyunguruza bivuye kuri iryo kena ry'igitoro. Abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bagasaba kubarekurira bakaja baragikura mu gihugu kibanyi cha Tanzania.
Beni Akserakana arakenuye ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura bumenyesha ko kuva igenekerezo rya 15 ruhuhuma uyu mwaka buzotangura gutangisha ihada abo bantu bose bataratanga amakori n'amatagisi. Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura yavuze ko kandi umuntu wese azorondera ivyangombwa azobanza kwerekana ku ikori y'ubutaka ryaho umuntu abaye hamwe n'ikaye y'umuryango. Ingingo ikaba yafashwe inyuma y'inama yagiranye n'abajejwe intwaro kuri uno wa kabiri kurikira.
Bazokora ari uko umushefu de quartier wese aharuye akoranye na nyumba 10 nyumba 10 rero azokoresha inzu ziwe 10 kugira ngo ahimirize yongere arabe neza ko igikogwa kiriko kirakogwa neza atamuntu numwe atoba yari rengagije kuza ku declarer canke kuriha amakori. Rero ibyo turavyumvikanye beje kuvyumvikana rero kwaciye dushika ku ngingo zikurikira. Ingingo ya mbere twafashe yuko guhera igenekerezo rya 15 ruhuhuma uno mwaka ibihano kubacerewe kuriha bizotangurwa gushira mu ngiro. Ingingo ya kabiri nuko impapuro zose zisabwa muri meri ya Bujumbura zizotangwa ari uko uwazisabye yerekanye ko yarishe ikori ry'agataka hamwe n'amataxi kubakora urudandazwa. Ingingo igira gatatu twumvikanye yuko umuntu wese akeneye izo mpapuro asabwa kwibangikanya ikaye ndangamuryango ariye twise mu gifaransa ikaye de menage. Ingingo ya nyuma twafashe nuko hagiye gukogwa ihimiriza inzu ku nzu mu ntumbero yo kumenyesha no gukaburira akaranga mutima ko gutanga amakori n'amatagisi.
Ni na hano rero duce dusozera no makuru twabateguriye. Shimire mwese mwayateze yompi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye. Josine Kaze na yabashikirije ndabasezeye naho ubutaha.